Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yabandanye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mirwe neza n'icyo timwe se turi kumwe kuri musa mungu itariki 24 y'ukwezi kw'icyenda mwaka w'2017 muri kumwe na Frederic Undikije.
Haza kwiyongeraho n'indi myitwarire cyane cyane kuri Diane yuko yatangiye kujya ku mugaragaro ku maradiyo n'ahandi mu by'ukuri avuga ibigize igikorwa cy'iperereza.
Uyo ni Theo Badege, umuvugizi w'ipolisi y'u Rwanda, asigura icyatumye Diane Rwigara igeze kugerageza guhiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu Rwanda hamwe n'umuryango wiwe batabwa muri yombi. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye umugambwe w'adasigana Victor nawe ahimbaje imyaka 56 irangiye utsinze amatora ashikanye Burundi ku ntahe kwikukira, hamwe n'inkuru yerekeye akamo katewe n'abarongoye umugambwe UPD zigama ibanga igasaba inzego z'igihugu gukora ibishotse byose kugira ngo umunywanyi w'uyu mugambwe ahirutse kunyuruzwa aboneke. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda Theo Badege yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko abantu batatu bo mu muryango wa Sinapol Rwigara batawe muri yompi ku mugoroba wo kuri wa gatandatu, bakaba bapfungiwe ku cicaro cy'igipolisi cy'Iremera mu muji wa Kigali. Uyu muryango warumaze igihe kingana n'ukwezi witaba ubugenzacyaha ariko ukarikurwa. N'inkuru ya mugenzi wacu wa Sumutakabuyi ari i Kigali mu Rwanda.
Abaraye batawe muri yombi ni Diane Rwigara, Anne Rwigara muri umunawe ndetse n'umubyeyi wabo Adeline Rwigara. Muvugizi wa polisi y'u Rwanda yatangaje ko aba bafashwe kubera ibimenyetso yemeza ko polisi ifite ko nyuma y'ibyaha bari basanzwe bakurikiranweho birimo kunyereza umusoro, gukoresha inyandiko mpimbano kuri Diane Rwigara wenyine. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Tewose Badege avugana na Ijwi rya Amerika yanashimangiye ko abaregwa barezwe no kuraniza iperereza ko batanafashije inzego z'umutekano bazorohereze mu iperereza. Uyu umuvugizi avuga ko hari ibindi byiyongereye ku byo bari basanzwe bakurikiranweho.
Haza kwiyongeraho n'indi myitwarire cyane cyane kuri Diane yuko yatangiye kujya ku mugaragaro ku maradiyo n'ahandi mu by'ukuri avuga ibigize igikorwa cy'iperereza. Akenshi iperereza ry'ibanze twese tuzi ko rikorwa mu ibanga hagamije kurinda nyine amakuru, ariko noneho n'uburemere bw'ibyaha nyuma y'ibyo muzi bari bakurikiranweho hariho n'ibindi bikorwa bigize icyiciro cy'ibyaha umutekano igihugu. Ushobora kuvuga bike ko uko ari batatu umwe wese afite ibyo yakoze byinjira muri iki cyaha. Icyiciro cya mbere kiraganisha ku bugambanyi, ku cyaha cyo kugirira nabi ubutegetsi. Icya kabiri ni uguteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Hariho ndetse n'ibindi wakongeramo biganisha ku kurwanya ububasha bw'amategeko n'ibindi. Ikigamijwe ni ukugira ngo iperereza isozwe neza nta bikorwa byo gukinaniza nk'ibyabaye.
Nubwo igipolisi kivuga ko kibakurikiranyeho inyandiko mpimbano kuri Diane Rwigara n'imisoro ku bandi bagize uyu muryango, ndetse bakaba haniyongereho ibyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu, abatari bake basanga ibibazo by'uyu muryango bishingiye kuri politike. Ibibazo byatangiye nyuma y'urupfu rwa Rwigara Sinapol, aho mu muryango we bakomeje kwemeza ko urupfu rwe rudasobanutse, ndetse bagashinze n'inzego z'ubutegetsi ko bazarabigizemo uruhare, inzego za leta zigahakana ibi bikorwa. Uyu muryango warumaze igihe kigera ku kwezi utumizwa n'inzego z'ubugenzacyaha kwisobanura ku byaha bakurikiranywe. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda atangaza ko dosiye y'abaregwa izamara iminsi 5 mu bugenzacyaha nk'uko biteganywa n'amategeko, hanyuma dosiye ikazahakurwa ijyanwa mu bushinjacyaha. Uyu muryango ngo rumaze igihe uwawunganyiraga mu mategeko baramuhagaritse, cyakora ngo ni uburenganzira bwabo bwo kuba bashaka undi uzabunganira mu mategeko. Umuvugizi wa polisi avuga ko aho bafungiye kuri sitasiyo ya Remera mu mujyi wa Kigali bemerewe gusurwa mu gihe babasura bakubahiriza amabwiriza agenga amategeko ya sitasiyo za polisi. Asumutakaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta. Umugambwe w'abadasigana bipona watanguye ingendo mu makomine zo guhimbaza imyaka 56 iheze utahukanye insinzi yashikanye Burundi ku ntahe yo kwikukira. Muri komine Ntega ibirori vyahagarikiwe n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu asanzwe ari mu burongozi bukuru bw'umugambwe bipona Gaston Sindimo. N'inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze hari mu Kirundo mu Burundi.
Bipona iwewe duhanzama. muri komine Ntega cyo kimwe n'umuyandi makomine yose y'intara ya Kirundo umugambwe Ipro nabahimbaje imyaka 56 iheze utsinze amatora yashikanye uburundi ku ntahe yo kwikukira muri aba makomine yose ibirori byahagarikiwe n'abari mu burongozi bukuru bw'umugambwe muri komine ya Ntega ibirori byahagarikiwe na Gaston Sindimwo icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu akaba no mu ntararibonye z'umugambwe Gaston Sindimwo avuga ko umugambwe Iprona uzokwama ushigikira intwaro mu ntumbero yo gutsimbataza ukwikukira waharaniye
twebwe tuzokwama dushigikiye intwaro tuba twirongora cyane irongorwa n'abantu icyo niteka umugambwe wa Gaston yatembwa wasaga na Iprona atawundi mugambwe uzopfa uriti kuba umugambwe wazanye ntahe y'ukwikukira nawe ni mugambwe muri iki gihugu uzozanye ntahe y'ukwikukira bazoza bayikomeze bayitsimbataze mugambwe ntahe y'ukwikukira ntituzoyironka kabiri nicyo gituma umugambwe wa Sarayiprona udategerezwa kwigenza nk'ihene zo muci
icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu amenyesha ko atakintu na kimwe kizobuza ubutegetsi buhari gushikana abarundi mu matora yo mu 2020
nta muntu numwe azoza kudutobera aya mahoro turiko turarondera kandi tugatubamenyeshe yuko dufatanye mu nda twese mu budasa bwacu mu migambwe yacu amatora tuzoyagira atagisibye bavuga bareka amatora intwaro iri uno munsi izoshikana igihugu ku matora y'2020 atagiciyemo uyumvira ngo azoza intwaro fatakibanza uyumvira ngo azoza ibi n'ibi uyu ko ariko atwa umwanya wiwe
muri urwo rubanza uwahora ayoboka Karoli Nditije nk'umukuru wa Iprona ari nawe amuserukira muri komine Ntega niho yari ariko yitavye nk'uyoboka uburongozi bw'umugambwe uhari
kandi bose turi kumwe twavuze ki jewe twumvikane n'abantu ndabivugire ngaha utavyumva abireke nimwavyumva tubikomera amashi twumvikane ki gushika uno munsi twebwe twaba Iprona twese atazina tugira twese sabe kwa konsiliya sabe kwade twe umugambwe w'abatasigana Iprona
nk'umwe mu bari mu burongozi bukuru bw'umugambwe Iprona Gaston Sindimwo avuga ko ingendo zagizwe mu makomine y'intara ya Kirundo ziri no mu mugambi wo kwiyunga
twazanye kandi nuko dusubiza hamwe n'abibere ryayazi abashimiye mushinga ntaye kaza nabo bari kumwe abashimiye n'umunyamabanga wa mbere w'umugambwe ngaha benda basabe bahaguruke bagwane mu nda ikeze yasubiye kutubwira ngo tuzoraba abana kazaheje kutubwira ati umugambwe s'abantu nabe numva amazina ngaha konsiliya numva nitije nitije umusaha mubiri muzafata indege mu buryo mubiri bwira musubize hamwe n'umuntu mwebwe muri ngaha mubirigi iyari wowe uri ngaha ntazi ayugowe nicyo gituma dusabye abadasigana kujya mwabivuze turabe umurongo umwe tuje gutegura amatora y'2020 n'akanyamuneza
icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yahamagariye kandi abarundi bahunze guhunguka guhimbaza imyaka 56 iheze umugambwe Iprona utahukanye insinzi mu 1961 bizokogwa mu makomine yose y'u Burundi mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze Jean Bosco indongozi z'umugambwe UPD zigamye banga zisaba inzego z'igihugu gukora ibishobotse byose kugira ngo umunywanyi w'uyu mugambwe aherutse kunyuruzwa aboneke uwo nawe ni Leopold Habarugira ako kamu gahuriranye n'ihimbazwa y'imyaka 15 iheze uyu mugambwe wemerewe gukorera ku mugaragaro ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanya ari i Bujumbura mu Burundi
kwigenekerezo rya 12 ukwezi kw'icenda mu 2022 niho umugambwe IPD zigamibanga wemererwa n'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu gukorera ku mugaragaro mu itangazo abarongoye umugambwe bashize habona kuri no genekerezo abazigamabanga bahimbaza imyaka 15 uwo mugambwe utanguye gukora harimwo kwiyamiriza ivyegeranyo mvamakungu biyamiriza icegeranyo c'abahinga mu murwi wa ONI ujejwe agateka kazi na muntu Kasim Abdul arongoye IPD avuga ko ibyo byegeranyo atakindi bigamije atari gusubiza igihugu mu ndyane za kahise.
Iyo raporo ubwa mbere ntiyakurikije uburyo amaraporo akogwa cyo mu gifaransa bita methodology. Iyo rero mu gikogwa cy'ubuhinga uburyo raporo ikogwa ubugiye ikogwa cyateza gukogwa na methodology itakurikijwe, urumva yuko nikurikira iba biri muri iyo raporo bitaba byo kwizerwa. Twebwe twibaza yuko ubwa mbere nkuko rijya tegeko rigenga rya tubava statut de Rome kugira ngo ubwa mbere ushobore kusaba yuko irya sentare impuza makungu igira amatohoza, nuko inzego zo mu gihugu ubutungane mu gihugu bwabwananiwe ka budakora cyanke budashaka gukora.
Uwo mugambwe uhimbaje imyaka 15 mu gihe bamwe mu banyonyi babo bakomeye harimwo uwahuza wurongoye Zed Feruze bazimanganirije ubuzima, wa nyuma atawuze irengero ryiwe ni Leopold Habarugira yanyurujwe araheze indwi zibiri. Urongoye mugambwe ipedezi gamibanga afise icasaba inzego za leta
hamwe no fatira ko kumunywanyi wacu ya ntaheruka kuzimya ababwira Leopold. Turashaka yuko inzego za leta zikuri bishoka byose aho umuntu akaboneka kandi ari muzima, kandi mbere turasaba leta yuko cyane cyane inzego zayo kuvaye nk'igi police n'ubutunga boko bishoka byose ingendo nk'iyo ntisubiye kuboneka mu gihugu cyacu, kuko muri kino gihugu murabizi kuva mu 1993 ari abarundi bafise ibigwanisho muri atama habadeza mu civile nka Leopold yari umudandaza. Ntacyo bivuze yuko umuntu afitaniye amatati je uko ndamuzi nta muntu ntangwane za politiki afitaniye n'umuntu numwe no mu mibano je nta muntu nuvuga nti yubara afitaniye ingorane, ariko mugabo ntacyo bivuze yuko hashobora kuba n'undi muntu ku ruhande ashobora gukora icyo cyaha hama mugabo kubera igihe turimo cya politiki byitirwa leta. Ariko bituma rero twe dushaka yuko kwibaza kubera no mu nshingano za leta gukinga yuko ivyankizo bishika
mu rwandiko. Mugambwe ipetezi gamibanga wasohoye kandi usaba abarundi bose gutanga interano z'amafaranga kugira amatora ya 2020 azogende neza abarundi batarinze kuzerinze. Abdul Kasim asigura igituma umugambwe arongoye utera ko kama abarundi
hamwe woraba ibiharuro by'abarundi bita amatora usanga ari igiharuro kinini cyane tandukanye kumbe wanashaka no mu bindi bihugu mu Burundi cyane kumbe ngira muri Afrika twitaba amatora ku bice birenga hafi birenga 18 hafi imbyango 90 ugambe ho amatora si ikoko cya leta ni igikogwa cyatwebwe abanyamigambwe ni igikogwa cy'abarundi bose kuko nkuko ingendo ya demokrasi bivuga umunyagihugu wese abazwa iby'igihugu ku buryo bubiri ni ukuvuga ubwiwe nyine directement cyanke indirectement. Iryo ni bwizwa shingiro ry'u Burundi yuko umurundi wese participa muri binational directement ou indirectement. Aho rero ko amatora ari igikorwa cyatwe bw'abarundi birumvikana yuko twukirangura twebwe nyine bitandukanye nuko twoza gusaba abazungu ko igikorwa cy'abazungu mu kirundi bavuga ngo ni Imana ifasha wifashije. Turashaka rero yuko twega barundi tukumva yuko icari igikorwa cy'iwacu nk'abarundi amatora igikorwa cy'iwacu kuko inzego zivamwo ni zirongora abarundi sija kurongora abanyamahanga.
Abdul Kasim ntashima ko iyo ntererano isabwa abanyagihugu yo bitegeko nk'uko umushikiranganje w'intore hagati mu gihugu aheruka kubishikiriza. Icivugo cyo guhimbaza imyaka 15 iheze umugambwe ipetezi gamibanga wemerewe gukorera ku mugaragaro ni dutsimbataza amahoro mu kwitegurira neza amatora ya 2020. Bujumbura, Evariste Nzikubanya nka Ijwi rya Amerika.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe babandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Unaho nk'uko mubimenyereye ku munsi wa muhayamango ni ca gihe cyo kubashikiriza ikiganiro Ntorere Kazoza.
Mina mbegu ni mumaki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango singa kaza naliko ndumviriza Ntorere Kazoza
Umviriza ntorere kazoza.
Eh, erega mwarasizwe. Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni nyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere kazoza,
ntorere kazoza.
Ikaze ni gwanyu bakunze bikiganiro ntorere kazoza cha studio Ijambo gisamiranira kwijwi rya Amerika. Muti uno munsi kiyago cha politike gishingiye kuki? Neza na neza uno munsi dushingiye ku ruhara rw'umukenyezi mu gikorwa cyo kunywanisha abafitaniye amatati y'amatongo. Tukaba ari mu kiganiro turiko tugirana n'abatumire dusanze inyanzarake mu ntara ya Makamba.
Ntorere kazoza.
Abatumire turi kumwe rero ni batatu, reka mbere iwanfu bwanje widondora.
Nitwa Mpabona Jacqueline nkabandi umukuru mutumba Kabondo.
Mukuru mutumba Kabondo, ikaze muri kino kiganiro.
Murakoze cyane.
Nitwa ndiwe n'umuryango Yohana, nkaba ndongoye isiramwe mpareke muri ikomera Nyanzarake.
Murakoze cyane, ikaze muri kino kiganiro.
Murakoze kumbe ikaze.
Ubundi turi kumwe.
Nitwa Nibogora Rene, nkaba ndi mboneza muri mukenyezi imenye Nyanzarake.
Abone abatumire turi kumwe rero hano muri kino kiganiro. Jerome Nenzima nongere ndabaha ikaze muri Ntorere Kazoza. Umukenyezi ikibanza yoba afise mu gutatura matati y'amatongo hano muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba. Mereye ku mukuru mutumba Kabondo, ukivuga gute muri rusangi?
Muri rusangi ikibazo cyo gutatura amatati y'amatongo turagerageza, baratwitura hanyuma tukabatunganiriza tutaravye hijya no hino kandi bakabinezererwa. Kuko imbere yuko tuyatatura turabereka ko biyumvikaniye bo nyene batarinze kuje mu masentare no hijya no hino, arivyo byiza ariwo muti urama. Abantu iyo biyumvikaniye nta gwankuru uzamwe gwakazikira, usanga n'imiryango igumi ifatanye mu nda.
Umukenyezi ariko ivyo niba bikora?
Umukenyezi arabikora neza cyane.
Reka ngende kwandiwe n'umujyango nawe n'umugabo bariko baravuga ngo umukenyezi mu kunywanisha abafitanye amatati y'amatongo. Mwibwe nk'abagabo muri kumuna vyitegereza mubivuga gute?
Twebwe tubivuga ko turabisigira tubona ko arivyo, kuko nk'imwishyira hamwe wacu dusanga dufisemo abakenyezi. Iyo rero turiko turakora ivyo bikorwa muri komite y'iwacu dufise abakenyezi atari bake twamatuzana, no kuvuga iyo turiko turakora ivyo bikorwa tuba turi kumwe nabo kandi nabo barafise uruhara runini rwo gusikiriza ijambo. Niyo bariko barabikora usanga amatati amwe harimo n'abakenyezi baba baje kuraba canke bafise amatati nabo, kuko baba basizwe n'abagabo babo. Iyo babonye ngo abakenyezi hari ijambo basikiritse nabo birabubaka kandi bigatuma bizigira ko bisoboka. Abakenyezi rero nabo nyine barafise uruhara kandi barasoboye.
Ariko abakenyezi uvuze muri mipareke simperekeze?
Simperekeze namba kuko nabo dufasanya muri ibyo bikorwa, kuko hariho abakenyezi barongoye amazone abandi ari abanditsi bitereye ko bamwe ari n'ababitsi mu ishyirahamwe wacu. Urumva rero abo iminsi yose ku mirimo twama turi kumwe.
Abakenyezi bafise uruhara ruboneka mu kunywanisha abafisanye amatati y'amatongo, mufise ibyemezo bihe mwebwe?
Twe turafise ibyemezo byinshi kuko tubikora tubikunze, kuko mu bisanzwe iyo habaye amatati y'amatongo turabonamo ko haca hazamo n'intambara. Rero keshi kubera ko twamaze kubona kandi tukamenya kandi bikaduca koko iyo habaye intambara abakenyezi aribo bashikirwa kandi baba baragusumba. Rero turabikora gose cyane kugira abantu banywane bareke kujyana hama amahoro.
Murabikora gose ibihe? Murabizi byo mwokwerekana mumaze gukora?
Ego maturafisi ibyo twerekana tumaze gukora abantu bagasangira kane no mu manama hose turiko turabere kujubona abantu bizana bati dushaka gusangira tugabure, huko kuburi wenyene utwayitongo wenyene ntibiguha amahoro.
Uturiro tw'abakenyezi bo barasirutse muri cyo gikorwa tukabibona neza.
Uturiro tw'abakenyezi bo barasirutse muri cyo gikorwa mukabibona neza. Akarurero hariho umudamu yitwa Nibogora Rene ari muri mukenyezi menya, hariho je wenyene ndiko ndavuga Mpabona Jacqueline umukuru w'umutumba wo mukabondo. Ibitwemeza rero yuko ico gikorwa tubikora tukinezerewe kandi tukabona nibishinga ntahe, nuko iyo twagiye mu matati y'itongo ku mutumba hasubiyeyo mu nyuma abagabo bagira ati mbega kubera iki mutazanye b'abakenyezi. Hakaba n'undi mukenyezi yitwa Nimenyaguro Ryoza akorera ku wundi mutumba Nyabutare, ibyo natwe biraturemeshe kuko udusanga baduhamagara ati nyabuna nyabuna nimuze mudufashe mu bibazo byo gutatura matati y'amatongo
yabamaze gutatura matata gatorega umuti bakabishima
hariho ayo tumaze gutorera umuti kandi bakabishima ibitwemeza nuko iyo duhanye bagira ati mwarakoze cyane imana ibongera imigisha ti umukenyezi yo kwama ahubwo azaja mu ntwaro akazaraja mu nzego zifata ingingo kuko biragaruka bikabanezera ikitwemeza nuko bagaruka bakadushimira kandi kindi naho babonye hagiye abagabo bonye no bakavuga ati mbega baba bakenyezi bimbonezo no munsi bari hehe hari naho babankira ati tutabonye baba bakenyezi nitwemera ni mubaza ni bajya bakenyezi kugira badufashe nibishinga ntahe biriho n'ubu naho mwo dutuma ibishinga nta abaza gushinga igishinga nta twobazana mukabibariza mwo kumva yuko badushingira ntahe yuko tugerageza mu bijeye no gutatura matati y'amatongo
igipoa cha wakenyezi mu gutatura matati y'amatongo wavuze ko kibaye rurangiranwa mega ndiwe n'umujyango nta ntamba myizozo mwe mubona zoba zibangamira icyo gikorwa cy'abakenyezi
ntamba mi cyobanze bangamiye gihuwa cy'abakenyezi nk'ubwanze nk'imwisira hamwe ntacombona abo bakenyezi n'ukuvuga barigishijwe baramenya akamaro ko gufasha mu kibano kandi baramenya icy'amahoro avuga cyankamaze ikindi nacyo gikomeye mu bizanye n'abakenyezi ni ukuvuga abakenyezi bafise uruhara ruhambaye kuko ubwa mbere na mbere bobo nibo bafise ingorane iyo amahoro cyankamatati abaye mu kibano ubwa mbere na mbere nibo ingo zimaze kubura amahoro abantu bagasesa
ariko icyo ni gituma bakora icyo gikorwa iyo ariko nta bintu bibagora bibabangamira bituma badashika ku cyo bari bipfuza cyose
ntabwo babangamira kuko ibyo babangamiye byoba ari byo bakora bonyine ibisigaye hari abagabo batabaha umwanya ariko rero abantu nk'abakenyezi dukorana abagabo babo barabaha umwanya nabo usanga bakunda ibintu bizanye n'iby'amahoro cyewe ahongeza nabo dukorana cyangwa nabo dufasanya mu gutatura matati ntangorane mbona baragira
ati nta ntambamye zibangamira igikorwa cy'abakenyezi ugasanga bibagora niko bibona na
cyane cyane muri iki gikorwa cy'amatungo twe turafise y'intamba turafise nk'aho inyanzara k'abantu tuzi akagwe kaboneka kandi ugiye kuraba henshi ari cyo gituma amatati y'amatungo inyanzara k'ibyaretse ko dutora umuti ukwiye biboneka turafise abantu bamwe bazwi dusaba ko abo bantu bomenyekana hama bakigishwa banse kutabikurikiza naho kuko biba amatongo barasopanya abantu baragurisha amatongo atarayabo ugasanga umuntu asuye kugura itongo ubugira kabiri kuko yari yarimuguriye abona ko atazoburana ngo bikunde kuri icyo kintu rero turasaba yuko izi ari intambamye naho tubikora hari hahandi usanga bitugora kugira tugihe inyanyuro kuko harimo abo bantu iyo tugikoze ugasanga hari uwundi muntu yariguze kabiri agumana y'akajirya ntibagabuye bagaheza usanga hari uwundi yaguze ubugira kabiri kuri uwo muntu agumana y'umutima mubi kuri aho rero hari y'intambamye twasaba abo bantu rero babatubaze tubamenye bamenyekane bigishwe banse kubikurikiza kuko nk'umuntu ashobora kugira ahantu hane hatanu kuva inyanzara ke gushikika bonga kuzunguruka mu yange ngo itongo nigwiwe kuko afise ntamba myinshi mu by'amatongo kandi nabononye twembere bavyaratoye umuti yatabara abo bantu
nimuvuze ngo nakagwika abantu none baravise ubarongoye baravise komite nakagwika meze gute
barafise komite nyene yabo turamaze kujya turabitohoza turabona ko bafise komite kandi birababaje kuko hariho n'abanyeshuri bafise ingorane kubera ayo matati y'amatungo nk'ubu barabarondera ngo baje kubapfunganya abana bakaca batoroka ahibukeye turafise abana babiri batorotse kubera ivyo turiko turarondera ingene bogaruka kugira basubire ku ishuri
intambamye zibangamira igikorwa cy'umukenyezi ibyo yari gushika ko ntabishike ko vyose mu kunywanisha bafitanye amatati y'amatungo
intambamye umukenyezi yogira mu bijanye no gutunganya amatati y'amatongo nuko yogenda kubikora ahishije umugabo naye wewe uri umukenyezi ukaja mu nzego ukubaha umugabo ukamubwiza ukuri iyo ugiye n'ivyo ugiyemwo nta ntambamye uronka kuko wagira intambamye muhera mu gihe uva gutatura ayo matati muhera umuriro ugashika waka ariko umukenyezi ari mu nzego ategezwa kubaha umugabo akamubwira ibikorwa byose agiyemo ataca muhishije ku buryo bizerana ariko mu bijanye n'ibikorwa ubu ndabona nta ntambamye dufise kuko ubu turamaze kubimenyera ikibitwe
ibikorwa byo mu nzu murabifatanya n'icyo gikorwa cyo kunywanisha abantu
turabishobora kuko umukenyezi niwe acamenya ingene iyi porogaramu akamenya ati saa mbiri nja muri iki reka nca mbyuka isaha 11 nkubure ngira isuku mesure mpakaye umugabo hanyuma uheze ugende ukagenda mu bikorwa uhejeje gutunganya iby'urugo
ibikorwa byo mu nzu ntibikiri intambamye
oya ibikorwa byo mu nzu ntibikiri intambamye aho biba intambamye naho uwo mudamu aba ataramenyera ibikorwa akamenya ingene iyi porogaramu ibikorwa byo mu nzu n'ingene aja gutunganya ibikorwa by'igihugu
aravugwa kandi kera abakenyezi bitinya umukenyezi akumva kafise ubwoba ubu nta bakenyezi bagifise ubwoba
oyo ubu nta bakenyezi beshi bagifise ubwoba kuko baraja mu manama bakabona abakenyezi ko dufata ijambo tugasigura ivyigihugu ubu ryo nta bwoba bakigira nabo bagifise ubwoba buke buke ubu turaza turabagisha manama yuko bajinjibura kugira nabo baje habona
nta mukenyezi ni magifise ubwoba
na mukenyezi agifise ubwoba kuko urabye ni mu bizanye ni mu matora duherukamwe abakenyezi twaragerageze mu mashira hamwe turabigisha kugira ngo barinduke baritoze nk'akarorero murabona nk'uyu mukenyezi waha arongoye umutumba wa Kabondo ni umukenyezi kandi hitoze abagabo atari bake uyu Zakerine hitoze abagabo atari bake ariko araronka amazwi ku buryo atana baronse atabaronse ni gice cyayo yaronse
yaronse amajwi angana iki gajake
narose amajwi 930 wakabiri wanje nawe acaronka 468
yarumugabo
no kuvuga rero ngaha ibitanye n'abakenyezi abakenyezi bo mu buti bwose mutuko twa twa twose tuzanye no mu kibano ari mu bizanye no butose mashira hamwe matomato dusaba muri ko kwiteza imbere tugerageza kurondera abakenyezi kugira ngo babe indongozi nabo bagerageze kuraba ingene bo buza bararongo baramenyera ibintu bizanye n'ivyo kwiteza imbere n'ivyo kurongora abandi no guserura ivyumviro
byabi n'ivyo uko mu gihageze mu gufata ingingo canke urubanza rugiye mu mwiherero yuko abakenyezi batihuta gufata ijambo byarahavuye
kubumbere nibo ba ubwa mbere na mbere muri ko mutamwe mubaza tumwe mwibimbira ko twokora iki cyangwa icyo twosikiriza n'igihe nibo batangura kugira ngo muvye ubyumviro byabo hanyuma tukatsa tuteranya rero twiyumvira ibyumviro byabo kandi bucya abakenyezi nabo barafise ibyumviro gusa nuko bari babutse umwanya waho babiserurira kandi kanatsinda ne bagira ibyumviro kuko nibo babona na byinshi urabona ibizanye n'ingo ibizanye n'ikibano bobo bamamuhira bayama babona ibintu mu kibano ariko abagabo benshi bamara ari guhanzura cyo gituma abakenyezi bazi byinshi gusumza abagabo
cyabindi z'abakenyezi bace bakengera abagabo babo ntibikiriho ganze
ubisanzwe turabahanura nkuko turi mboneze imbere yabo tugeze ku rugero rwo kwigisha nako bakarasigaye kugira ngo ajijuke yubaho umugabo n'icyo gikorwa kinene y'imbere ubu turiko turakora gisigaye
kugira ngo gikorwa cyo gutatura amatati neza mu ruhara rw'abakenyezi ruboneke atagahaze hoko gwiki
kugira ngo bishoboke ko abakenyezi boshobora gutatura amatati atagahaze na cyane cyane mu byerekeye amatongo tubona gose ko hoba inyigisho ndende kubera bose tubikore urunani
bakamagana n'abasinga ntahe cyangwa abagabo bakaza bakicara hamwe bakabona ko nabo nyine abakenyezi basoboye kandi bafite ijambo bafite n'icyo bosikiriza mu gihugu kandi bafite n'uruhara rutasanzwe mu gihugu
ntabagabo bakiri intama nyizi gikorwa cy'abakenyezi muri ibyo bintu
yaho niho navuze ko hakwiye inyigisho zidasanzwe bakabahuguza kugira ngo baronke inyigisho nabo abataradizuka kugira ngo batange imyanya abakenyezi babo nabo baronke uburyo bwo kwisazura no gusikiriza ibyiyumviro byabo kandi navyo birakenewe kandi birafite icyo byo igihugu
ari cyo kokwa gakaje
hoba inyigisho mu baba bataratahura abataramenya ko umukenyezi ashoboye bakamenya ko umukenyezi ashoboye kuko umukenyezi arashoboye kuko umukenyezi yamaze kuja mu nzego baba bakenyezi baramwitura ku rugero ruhagije baba bashinga ntahe baba bagabo baramwitura ku rugero ruhagije rero twosaba ko ho binyigisho mu bataratahura
urakoze cyane reka nsozere kino kiganiro hano ku ruhara rw'umukenyezi muri komine Nyanzarake mu gutatura amatati y'amatongo nibutse ko twari kumwe n'abatumire batatu aribo
niba gorarene aserukira mukenyezi menya nkaba nimbonetse Nyanzarake
wakoze kwitaba kino kiganiro
ego murakoze namwe
ndiwe n'umuryango Yohana aserukira komite y'amahoro ifashwe mu Mukongo na Mipareke hani Nyanzarake
wakoze kwitaba kino kiganiro
namwe mwakoze
nkaba nanje nitwa Mpagano yo Jacqueline mukuru w'umutumba Kabondo tukaba tubashimiye kubona mwaduhaye iki kiganiro kugira nabandi baze bumve ko abakenyezi bashoboye abashinga ntaye batarajijuka barekura abakenyezi bo baje mu nzego bitoze baze barafata ingingo n'ijambo
wakoze kwita bakina higani
murakoze namwe
unishimiye niwe wahisemo gukurikirana Ntorere Kazoza ku ijwi rya Amerika jero minizo manande kiremesheje ntimurane nibwe mubanye no muvyanyu naho butaha
cyari kiganiro Ntorere Kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na Studio Ijambo
imbere yo gusozera kiganiro reka tubibutse ko umuvugizi w'ipolisi y'u Rwanda Theo Badege yabwiye radio Ijwi ry'Amerika ko abantu batatu mu muryango wa Assinapol Rwigara batawe muri yompi ku mugoroba ku munsi wa gatandatu bakabafungiwe ku cicaro cy'ipolisi Remera mu muji wa Kigali. Juti mwese mukundi radio Ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Turashimiye ingenieur yadufashe mu ngabo y'ivyuma hamwe na Facile yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Turashimiye rero mwese mwaduteze amatwi tukaba kandi tubateye akamo mubandanye mukurikirana ibiganiro vya radio Ijwi ry'Amerika. Mugire umugoroba mwiza mwese.